Yego B. Yego B.
Do you when you sing musiga? Baby girl sing musiga. Do you when you sing musiga? Baby girl sing musiga. Do you when you sing musiga? Baby girl sing musiga. Do you when you sing musiga? Baby girl sing musiga. Sinabona maradika. Gusto you. Wata sana maradika. Awasore, kwa saze, sinjede nyine ya, ubimona, itamaridne, amegukana, mufate nk'umwamikazi, mwene dose tanje, arangurura, aransaza, aranzonga, aranchokora,
yego B,
igitangaje murito. Nari muzi kuva kera gusa wagira ngo rero ndi aravuka.
Do you when you sing musiga? Baby girl sing musiga. Do you when you sing musiga? Baby girl sing musiga. Do you when you sing musiga? Baby girl sing musiga. Do you when you sing musiga? Baby girl sing musiga. Oh, she's shockingly beautiful. Tumifuza turi benshi. Yeah. Itamaridne amegukana. Mufate nk'umwamikazi. Mihene dose tanje. Arangurura, aransaza, aranzonga, aranchokoza.
Igitangaje murito. Nari muzi kuva kera gusa wagira ngo rero ndi aravuka.
Do you when you sing musiga? Baby girl sing musiga. Do you when you sing musiga? Baby girl sing musiga. Do you when you sing musiga? Baby girl sing musiga. Do you when you sing musiga? Baby girl sing musiga.